mumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Nabara mkije nchuti wa kunze muteza matukubi gani vizira Ijwi ry'Amerika, lisamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, nongeranda bahikaze mukigani iwanyu mu ntara, rutse ya 18, muri kumwe na Joy Diane na Hazwe, ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Novuga kwa rugutura tuzi umuntu uno munsi urayaha ejurayi hariya bigusaba ubundi buryo bigusaba n'utuntu twara uryama ko ugiye gucutwa wifuka ntego kuronka ico mfungurira umuryango ngaho n'utwo nja gufungura hariya
iyo numushinga ntayize Ferland Nimbona umwigisha mu ntara ya Murambi avuga ingene kwimugwa aho barangurira akazi ku mwaka bivuna iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu. Ariko imbere y'ibyo byose ndabemereye mbanze ndabwiye muri make ko abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika barari batoye ku bwinshi itegeko ijanye no gufatira ibihano bishasha igihugu cya Irani. Abategetsi ba Amerika bagabishije ko bazofata n'ibindi bihano mu gihe Irani bandanya guhungabanya umutekano wo mu karere k'ubuseruko, gushigikira imirwi y'iterabwoba, guhingura ibigwanisho vya misile hamwe no kwirengagiza amasezerano yo muri 2015 kwijanye n'ibigwanisho vya nuclear. Irani ifatikanije kandi ifitaniye murantunga na Amerika n'ibindi bihugu vya rutura. Ingingo y'iryo tegeko hitowe mu gihe Perezida Donald Trump wa Amerika vyari vyagaragaye ko ariko aragerageza ko iyo tegeko ritotogwa. Mu gihe abanyagihugu ba Venezuela bategekanya gukora imyerekano y'imisi ibiri mu gihugu cyose kuva kuno wa gatatu, Louis Almagro, umuyobozi w'ishami ry'amareta ya Amerika, yagiranye umubonano kuri uno wa kabiri n'uhoze ari umushingwamanza muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu kujanye no kwitwarira abategetsi b'igihugu cya Venezuela. Mu kiganiro hari imenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, Almagro yavuze ko umushikirizamanza Louis Moreno Ocampo aturuka muri Argentine azofasha ishami ry'amareta ya Amerika kwihweza nimba Leta ya Venezuela yarahohoteye agateka kazi na muntu kugira ngo yitwarigwe imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Muri izo manza hazokumvirizwa abahohoterewe ubuzima hamwe n'abari bagize Leta ya Venezuela. Umuryango w'ibihugu vya Buraya watangaje ko ugiye gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 116 z'amadolari y'Abanyamerika ku gihugu c'Ubutaliyano kugira ngo ugifashe gutorera umuti ikibazo c'abimukira binjira baciye mw'ibahari Mediterane kuno wa kabiri. Aho yavuze ko yashinze umugwi udasanzwe kugira ngo ukorane n'abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano, uyo muryango wemeje ko iyo mfashanyo yongerejwe ku bice bishika kuri 12 n'ibice 5% yaramaze gushikirizwa Ubutaliyano. Ubu iyo mfashanyo ikaba ikwije umuriyaridi w'amadolari. Abajeje gutabara mu ibahari ya Mediterane batangaza ko mu ndwi iheze batoye ibiziga by'abantu bashika ku 13, muri bo harimwo abakenyezi n'abana abashika ku 167 nabo nibo barokotse. Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva urutonde rw'iganiro vyacu rutandukanye muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na kurubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ntiwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ndanabahani kaze. Ukwimura bigisha muri leta bigitsina gabo kunwa kutashe biri mu bihungabanya ubuzima bw'abegereje imyaka yo gukukuruka. Ivyo byemezwa na bamwe mu bigisha bafatwa n'iyo ngingo ni mu gihe bavuga ko hari hageze ko bategura kazoza kabo batekanye ari kugasanga kunwa kutashe barimugwa. Ijwi ry'Amerika rero ryashatse kumenya ubuzima bw'umwe mu bigisha begwa n'iyo ngingo. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yamusanze mu ntara ya Murambya abanze atubwira umwidondoro wiwe.
Nimbona Zefira numwigisha wo mu mashure y'intango. Uwo murimo yahora urangurira ku ishure shingiro rya Muramvya ya mbere. Avuga ko yatanguye akazi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Abandanya twiganira ko mu myaka 13 ya mbere yimuwe incuro 8 aho yava mu ntara ajanwa mu yindi canke mu ikomine ajanwa mu yindi. Uyu mwigisha asanzwe avuka mu ntara ya Muramvya atangura ducira ku mayange uko yagiye ari mugwa kuva umwaka wa mbere atangura akazi.
Kuva ico gihe nakoreye mu ntara Kayanza muri komine Gatara, umwaka uheze nja mu Kayanza ahantu muri zone mu Bwari. Umwaka uheze umwaka w'ishuri 1992/93 nshamyungururiza i Muramvya ahantu ku ishuri Murambi. Aho hose naguma ngendagenda, no kuvuga ko uko umwaka wahera uri kurakora akazi ko kwigisha karanagoye murabizi biraruhisha. Hanyuma 1996 ndi Murambi kushigi Murambi nja hantu kunyakarago aho byari birometero hafi 10 kugenda no kugaruka n'umuruho wose.
Hagataha uyu mwigisha yarigeze kuba umukuru wa zone Muramvya, akaza avuga ko nakone karimwe umuruho.
Ijoro ni mutaga wiruka uhanura ugira gute wumvikanisha abantu, akazi ko mu ntwaro karagoye cyane. Hanyuma rero ngize ngo hinge ndasubiye kuri integra nguri mushasha mu 2011 ngasubira wi deplace basubira kunkura kuri Muramvya ya mbere nja muri komine Bukeye ahantu mu Bukeye mu Gikonge kushije mu Gikonge.
Aho ngende ibirometero bingana gute uvuye hano muhira?
Mbo haragwe kugenda cyane naho ibirometero kizarubike cyane ariko ntibyari byinshi. Umuntu yaragerageza kugenda naho imyaka ariko yara myinshi kugenda ukongera ukagaruka isano n'ishinyene.
Uku kuguma umuntu yimugwa nko muri kino gihe afise umuryango avuga ko bitamworohera kuko bimusaba uburyo bwinshi adashobora kuronka mu mafaranga ahembwa.
Sinovuga ko ari uko bisa no gukura umuntu mugabo ni hafi kuko bakunguruje, novuga ko ari ugutura tuje umuntu no kuri murambabarira ababyumva batubarire kuri iyo mvugo no gutura tuje umuntu. Uno munsi urayaha ejo urayi hariya bigusaba ubundi buryo, bigusaba n'utuntu twara uryama ko ugiye gututu wifuka ntego kuronka ico mfungurira umuryango ngaho n'utwo nja gufungura hariya.
Ivyo biruko mugi avuga ko kugira ngo ashobore gutunga umuryango bimusaba kwiyungunganya hambavu yaka kazi ko kwigisha.
N'abanyincubahiro baduhemba baratse uburyo bw'umwarimu ingene bumeze. Kugira ngo wiyungunganye ugire umugambi ugire iki kubaka inzu ntego gufata ideni ubwa mbere yo kugura parcel, ntego gufata ideni yo kubaka. Aho rero hose ntego gufata ni deni yo kugira ngo aburire umuryango ndawutunge umwana aje ku ishuri, ntego kugura mata y'umwana ndiruka. Biragoye kuvuga ngo umuntu arakwije kandi ndabizi neza somwigisha wari we wese batungwa n'umushahara nkanje ngo avuga ati jewe ndashobora kubaka inzu mu myaka 5 ntafashe ideni cyangwa 10 adafashe ideni nta numwe.
Ubu rero muvuga yuko mukiri ko murari amadeni
amadeni gusa amadeni menshi manini manini kandi naho nyine turonka turushe tukayakoresha turushe yego amadeni manini manini gusa.
Kubwo uyu mwigisha hamwe yo kwimurirwa ku ishuri rimusaba kugenda umwanya muremure ivyo mworohera?
Oya oya sinohashobora n'ukuri nuko nyene kugira ngo sinohashobora n'ukuvuga ko nabangize nti ndataretse amaboko. Biragoye biragoye kuko kuvuga ngo guheba kandi n'uguheba sinumva ingene no bivuga kuvuga ngo urahebye urahebye akazi ntibiryoshe siteka mugana uwo wakoreye kugufata neza akaguherekeza mu myaka uri kura uregereza gukura naryo niteka nzerekana ko agushimiye ko wakoze ikintu cy'akamaro utamenje utamenye ibanga utahemutse iki gihugu wagumye cubaka.
Uyu mwigisha abona ko leta yari ikwiye kubaha umwanya wo gutegura kazoza bari mu kibanza kimwe.
Leta murabizi ko hari ivyo igira ukwayo mugabo naho nyene zari kuba byiza umuntu agumye hamwe akagira ati aha hantu reka ndabe basi nakavi nshiremwo agatungwa gatoyi ndondere impendagira n'agakaratusi ntera agakaratusi nteje imbere igihugu aho negereye kugira ngo nkukuruke ndonka ushikira. Naho leta hari utwo itegura pansyo yego yadufasha nayo nyene mugabo ikadufasha no kubika utwacu buhoro buhoro mugabo si ibintu bishyemeye gose ku buryo umuntu yogira ati nkukurutse mvise ikintu cyane cyane nk'akazi dukora kagoye mu bizi.
Umugambi wo kwimura bigisha watanguye umwaka w'2009 ariko n'imbere yaho umwigisha yarashobora kwimugwa ku mvo zitandukanye. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Hari kutabona kumwe ibintu hagati y'abacungera pariki ya Ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama. Abarimyi basaba ko urwo ruhongore baruzitira kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima. Abacungera nabo bakavuga ko mu barimyi hari abatega imitego izo nyamaswa. Fidel Antoine Nsabimana umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega yavuganye n'izo mpande zose maze adutegura ino nkuru.
turashobora gutera nyene nk'ibiharage haje kompesha ugasanga zabiriye kurutase twarimo ibigoro ugasanga zabiriye zahezeje uwe nyene bikoneye nyene uri hanganuka kuma ngaho nyene ugasonduka zurasumasuma
uyu numwe mu bakenyezi barimira ku mutumba wa Gasave muri komine ya Kigami naracankuzo kunkengera z'uruhongore kama gwa ruvubu bo barimyi bavuga ko umubano wabo n'ibikoko biba muri ugo ruhongore kama utoroshe nkuko yuriya ngenda hayo abandanya bivuga
umubano w'ibi bikoko bwebwe n'ukuri tuteye ibijumbu ntiturya tuteye ibiharage ntiturya bya twebwe twama mu nzara ikaze kandi turarima ibijumbu birahaba imyumbati irahaba ibiyoro birahaba mugaturimye ntiturya kandi iyi Gasave yose zaje zirona nyene nta kibazo ijambo no gushikiriza ngo dushikire imbere bakazozitira
naho turi Yuvinari nawe nyene arimira ku nkengera za pariki ya Ruvubu
ziratonda nk'umunsi umwe nk'imbogo zikaza zikagira imikeri ku mwonga zikarya n'useri ziracumisa zikaburya bose zikamara
Matias Darizi umurinzi akaba no mu bayobora ingenzi zigendera pariki ya Ruvubu avuga ko barimye bagiriza barinzi ba parike ko baribo barerekera ibyo bikoko
baridoga yuko tubarerekeye kwintuze ku bikoko biza kubone mu gihe y'ubwatsi bwa buze birizana nyene bikona imirima mu gihe cy'impeshi cyane cyane niho bitera kona
misigaro Izayi nawe n'umurinzi muri parike ya Ruvubu amenyesha ko gucungera inyamaswa ziba muri iyo parike ari kibazo gikomeye kuko bishika nabononyi bakabaca mu gyahumye
imisanzwe iyi parike ya Ruvubu ntiyoroshye gucungera bwa mbere hoho ntizitiye kandi ifise ibirometero byinshi muciye muri koti imwe abononye musanga babacanye ku yindi koti mwagira kuza ku yindi kwiriya koti mugasanga bace ku yindi koti urumva rero izo ziri mu bituma nyamukuru bitwereka yuko iyi parike ya Ruvubu itatwohera cyane gucungera bivanye kandi no kubera abakozi rusange turi na bakeya rusaba kuyikwiragira rwose ku munsi no gutoyimara ingorane ya mbere baronderamo amafi cyane bakaza guhiga ibikoko cyane cyane mugabo bwononye ubwo amafi bukavukunda gukara mu kwezi kwa gatandatu kugenda kugera ku kwezi kw'icyenda uruhigi nako ugasanga rurakunda kuboneka cyane guhera mu kwezi kw'icyenda mu bihe by'imvura kugera mu kwezi kw'12
twashatse kumenya igituma uruhigi rw'inyamaswa rukara mu gihe cy'imvura misigaro Izayi araduha isiguro
muri icyo gihe usanga hariho ukuntu ishyamba riba rimaze gucangura gukura cyane bakaba basubira kuronka uburyo batwinyegeza ku buryo tudasohoka tubabona ibikoko bibangamiwe cyane bakunda guhiga ngaha muri ishyamba muri pariki ya Ruvubu ubwa mbere hoho ni imbogo hakaba n'ibindi bikoko bita indonyi n'impongo ibyo nibyo bibangamiwe cyane muri pariki ya Ruvubu yero tomboye tukamufata umuhigi turamushikiriza bwa mbere hoho abadutwara nabo bagaca babazana bakabafunga hanyuma bakabasiramo bazeze gucima ubutungane bakabacira imanza
Mariko wakunda intwari umuyobozi w'uruhongore kama gwa Ruvubu amenyesha ko manama no gufashanya mu mashirahamwe byatumye haboneka kukumvikana ku neza y'ibinyabuzima biri muri iyo parike
abanyagihugu bamaze kugira amashirahamwe baritorera ibyo bashobora gufashwa umugambi wagiye ucubafasha urabaha impene kwimita mitumba yose kuva mu cyankuzo mu yinga ruyigi karusi ku mitumba yose hamwe na parke hagiye habonekaho ishyira hamwe rimwe rimwe rigenda rihabwa icyo gicyo yifuza hari abasabye impene barazihawe hari abasabye ibitiba abo nyine barabihabwa kubera amanama menshi yagiye azara aratunganywa biragaragara neza yuko ubu hari ihinduka nimba ari musitanteri nimba ari chef de poste nimba ari umupolisi hariya hagize akantu kabaye baratujya akara bakatubwira ati hari ikintu kibiho kironekara muri parike tugasha tugerageza tukagikorera hamwe
parike ya Ruvubu isi uburinganire bwe gitari 1058 ikabikora ku ntara zine cyankuzo muyinga karusi na ruyigi ku muremero wa komine Kigami naracankuzo mu buseruko bw'Uburundi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze nawe Fidel d'Antoine Nsabimana Uburundi kiri mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi nayo abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi ivyo biri mu cegeranyo giherutse gusohogwa n'igisata ca ONU kiraba ibijanye n'iterambere ku isi PNUD leta y'Uburundi menyesha ko ibitigiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza migambi y'iterambere no kugwanya ubukene nyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yaracishije amaso kuri ico cegeranyo dukurikire bimwe muri bikirimo
Ito chegiranyo chiki sata chao ni kijajute na mbele kuisi pinuide cherekana komnya kamilongi vinita ni heze Uburundi bwagu mnye yaburi mwivugu bitanu vza mbele vikenye kurushibindi kuisi Urugero rw'ubutunzi n'iterambere byerekanwa mu byegeranyo bya PNUD kuva mu 1990 byamaze isunga ibintu bitari bike harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka urugero abanyagihugu bashyira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza abahinga bapinyuza bemeza kwibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezweko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nkuko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza umuhinga wa pinyuza ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu byambere bikenye ku isi no mu karere atanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi n'abantu bakenye cyane bivyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere byerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Urundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma
kugira ngo Burundi bube inyuma. Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa
imigambi n'ubikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabikira mbere giwe. Iyo rapo iravuga yuko guteza imbere ya demokrasi, societe civile gatera imbere, gushobora kuraba ibintu bitagenda neza kabishye imbere bwa biciriye mu biganire ama politique yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu France, cyane kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba ama politique atumya umuntu yitanga ibyo byose cyakamenye navyifatamo bibaye ndagurika vyiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazi na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronka akazi, abantu bose baronka kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari bereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi, abashingamateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza.
Personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza nawe aragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakwiye kwihutira.
Icambere ni kugira ama politique yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafite ingorane zabo, tukamenya abari bo, hama imigambi ikaca cyane cyane imigambi itera imbere ihera kuri abo abantu. Turazi ko abantu benshi bari mu mihana, mu burimyi, imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagasera imbere bimwe badasubira inyuma, biguma bibandanya bakinjira mu marezo masirku y'ubutunzi, bagashaka gukorana n'andi mashyirahamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe.
Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinyuza cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye, ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyiciro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene, igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizi ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ishami ry'umuryango ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR ryaratanze isoko ryo gukora ibizuku bikoreshwa mu guteka ibiribwa mu makambi y'agategekanyo abarizwamo impunzi z'Abarundi muri Congo. Ni mu rwego rwo gukingira ibidukikije. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo atubwira byinshi kuri ino nkuru.
Hirya no hino ku mabarabara ava Ibaraka na Uvira ugenda usanga harunzeho amasiteri y'inkwi ziba zitegerejwe kugemurwa mu nkambi yo mu Rusenda, aho inyinshi muri izi nkwi abaturage b'abakongomani bazitema mu mashyamba ya kimeza, abandi nabo bakazitema mu biti by'imyembe, bityo bigatuma amashyamba agenda arushaho kurangira muri sekiteri ya Tanganyika inkambi ya Rusenda iherereyemo. Mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR ryeguriye zimwe mu mpunzi z'Abarundi isoko yo gukora ibizuku bikoreshwa mu nkambi z'agateganyo kugira ngo zafashe izi mpunzi zatangiye uyu mushinga wo gukora ibizuku kugera ku ntego yo kwigira no kurengera ibidukikije ziyemeje.
Ubu kusha no munsi turafise ubushobozi bwo gukora itoni zirenga zibiri cyangwa itatu ku munsi bivanye nuko matere zihari hanyuma nta bushobozi bure ukabije turaronka cyane guretse gusa ko dufise abantu babitugurira ari nka sere mu ntumbero yo gushagabanya guhonya ibidukikije nuko bwa baracyibite cyane cyo gituma hasere yafashinga kugira duhura ivyo iyo bizo kutwa turakora nga mu ntango batubwiye yuko bakwiye bagira batangure gutanga izo ku munkambi mugabo vyabonetse yuko bigifashe bizofata umwanya muremure kuko abarefugee ni benshi ati tubahisemo kuduhereza amasantre da amasetre de transit na make asanzwe yakiramo abarefugee baje bava mu mpinga itandukanye no kuvuga ubu batubwiye ko tushagweza kwanza za kavimvira sangi hamwe na monge monge
inamoro Claude numwe mu banyamuryango bagize irishiramwe rikora ibizuko avuga yuko kuvaho batangiriye imirimo yo gukora ibizuko uko badashobora kubura amafaranga yo gufasha imijyango yabo nubwo bakora urugendo rurerure rwo kujya gushaka imyanda yo gukoresha ibizuko muri territoire ya Uvira na Fizi
kizuko iyo ndagikoze kiramfasha mu buryo bwo kugicana kiramfasha mu buryo bwo kuronka amafaranga mu buryo bwo kwambika umugore mu buryo kwiyambika ndetse mu buryo bwo kuyungunganya mu duce rutandukanye intambamye nazo tugenda duhura nazo nka jewe muri service y'iwanje ni kuvuga yuko mfata ibirere birebire cyane ni kuvuga yuko njya mu mihinga itandukanye yavuye ko materi va mu mihinga myinshi cyane materi turayikura aho bita imisisi ndetse nkagenda za sebere nkagenda ahantu bita za mukinja simbi katanga njya guhiga mu materi inyavuye yose niyo tugenda twegeranya aho iri hose ndetse tugashika n'ahantu hatandukanye tugatanga amapubere kadarushiramo ijya myavu bakubura cyangwa ijya myavu ibaraboreye ahantu nko mu kinogo cy'inyabarega byose tukayegeranya tukayitekera mu mifuko kayihingura twaje gushaka ku ishanti hari n'amapurudi dushiramo kugira ngo brikete be yavamwo
abanyamujyango birishiramwe rikora umurimo wo gukora ibizuko mu nkambi yo mu Rusenda uko ari 70 basanga bagifite imbogamizi muri uyu murimo bakora bitewe nuko hari ibikoresho bifashisha mu gukora ibizuko bagenda babura nkuko twabitangarijwe na Iranzi Olivier umuyobozi uhagarariye abakora ibizuko muri iyi nkambi
je nkuse ukirishira hamwe mbona ko ibikoresho ari bike cyane bikoresho dufise murabona yuko nka mabase dukoresha mabase en plastique nayo ntakomera cyane kwera ni ibintu baguma baponderamwo nubwo ko ibintu byakumanyagurika ofite nta bikoresho dufise nta mabido nta mabase nta biki twasabye ko twasabye ko ashaka kuturozanira na afritanki nkabirwa twongiriza afritanki mihari ngo nibaza cyane tugaduhura navyo ahubwo tugasaba ko nkuwo kumva ibyo twa turakora ngako ni project bona ko ishobora kuzofasha abarefije igafasha kandi nabandi babanyuma y'ikambi uwo kumva akakamo kiwasha kugira app akaza kadufasha nacanje kunjye ni modoka ku modoka cyake atugora
kurundi ruhande imwe mu mijyango yo mu nkambi yo mu Rusenda yakoresheje ibi bizuko itangaza ko hari utunenge bigenda bigaragaza ugereranyije n'amakara cyangwa se n'ingwi basanzwe bakoresha
dukarora cyana kuko nk'aho badepokeye ugiye ukagura uduka ugatazanya na za tarize wawe tuzanga wokoye umuvuko w'amakara mugabe ibyo bizuko oya cyana n'ibizuko na 30 nkona y'ibarage tarasa n'imeze ko bica bigira urunyota rwinshi mu ziko bigatuma bya bizuko bica bituba kubera urunyota rwinshi ruhunguruka
tubamenyeshe yuko hari n'ibindi shyirahamwe ry'abakongomani naryo ryatsindiye isoko yo kuzakora ibizuko bizakoreshwa mu nkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 30,000 Ndasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Sino nkuru zose mushobora gusura kuzumviriza muce kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya n'ikiganiro cy'amagara y'abantu no musi rero tuza kusubiramo ikiganiro twari twarabashikirije tubisabwe n'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi bemeza ko bagisonzwe n'indwara y'amaso Nyamakuru wacu Raisa Liliana Inamahoro yaregereye muganga arongo intara y'ubuvuzi ya Ruyigi muganga Pierre Minani aramubaza utubazo dutandukanye reka tubahe akanya basubira tuyagire
Muganga Pierre Minani arongoye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi arasigura ibituma nyamukuru vyiza ingwara z'amaso hamwe n'ibimenyetso vyazo
Mugwayi yumva yamarushe canke kamene ku mutwe canke amaso agahishira gasanga ari yagaza mu maso hariho nk'indwara y'amaso ishobora kuba yakomotse ku yindi ndwara ariko hariho n'izindi ndwara zishobora gufatira kumaso nyene ni nkingwa dukunze gusanga kwa gwayi baza kwivuza kubera kumbure ibirere byahindutse ico twita conjunctivitis allergique sonwa ziragwiriye ugasanga umugwayi aza kubwira ko amenetse umutwe cyanke ukabona nawe nyene kamaso yahishiye kubera kumbure abari nko muci ari nko mukungu kumwishi cyangwa ugasanga ni gihe cy'imbeho nyinshi
uyu muganga abandanya amenyesha ko muri zingwara z'amaso hari ziva ku ruhererekane rwo mu miryango agatanga karorero kivuduka cy'umuri ndi w'amaraso hamwe n'ingwara y'igisukari canke nk'izindi ababana hafi bashobora kwanduzanya n'ibyo bakunze kwita amaso y'imbwa iyo bishitse naho umwana akavuka gwaya amaso akeshi bituma uhondo abo mu buvuzi barashobora kuyavura agakira bitagoranye ahani mu gihe abo mu mitumba kenshi bayita ingwara y'akazuba gaserutse kuko ari bumwe mu buryo bakoresha kugira umwana ashobore gukira mukamenya ko aha mu ruyigi bafatiye kuvyegeranyo bafise umugwi munini w'abagwaye ingwara z'amaso wibonekeza mu banyeshure nk'uko makuru dukura mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi abivuga ku kibazo cy'uko ikena ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu bice bitandukanye riri mu ntandaro y'ibisinzikaza amaso y'abanyeshure iyo bari ko basuramwe ivyigwa ku muco dakwiye muganga Minani Pierre yishura ati
so muco uheza ugatera indwara y'amaso ahubwo ugasanga umunyeshure aguma akoresha inguvu nyinshi kugira ngo abone neza iyo hari umuco muke akaza hagatangura nko kumereka umutwe cyanke amaso arashobora gutangura kumujya ibyo birashoboka rero bari ko bariga abantu bari uko atanguye kumva ariko araruha biri ko biranka yoheza akaza araruhurira amaso kuko benshi usanga arabaheza bakaguma bihatira kugusoma bakoresha inguvu nyinshi baheza bakagira ibyo bimenyetso
mu gihe bigaragaye ko umuntu afite ibimenyetso by'ingwara z'amaso abaganga b'abahinga banonose iby'ingwara baramuvura mu kumuha imiti mu kumwandikira amarori cyanke mu kubaga iyo bibaye ngombwa atwovuga nk'izizwi ku mazina ya cataract na glaucome nk'uko babandanya babimenyesha hari izo bavura zigakira burundu n'izindi bisabwa ko umuntu azigendana agafata umuti ubuzima bwiwe bwose muganga Minani Pierre aramutswe ino ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira uburyo butandukanye bavura abafise indwara z'amaso
ni kuvuga yuko muri ajya amarori muganga ashaka kwandikira umugwayi haba harimwo ububasha bwo gushobora nko gukwega ikintu kiri kure cyangwa imbere ugasanga n'abagwayi bafite ikibazo cyo kubona ibintu biri hafi cyane naho nyene umuganga araheza akamwandikira amarori ahuye n'icyo kibazo afise ugasanga n'amarori arimwo ububasha bwo gushobora kwegeza kure icyo kintu imiti ya mama akenshi ni imiti umuganga ashaka guha umugwayi kugira ngo gusapfupfa haze ibimenyetso bimwe bimwe
uko ibintu biri aha mu ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi nuko hari ubukene bw'abaganga banonosoye kuvura bene izi ndwara ani mu gihe hari ibigo bibiri gusa ku rwego rw'intara yose byiturwa n'abo bagwayi navyo nyene bivuriramwo abaforoma b'abahinga bita mu gifaransa technicien supérieur en ophtalmologie byumvikana ko atari abahinga kanuni banonosoye kuvura iby'izo ndwara muganga Minani Pierre aravuga ingene bagerageza kuvyifatamwo
umuganga abafise ibikoresho araheza akabumviriza akabapima hanyuma ari nk'indwara abona ko ashobora kufasha uwo mugwayi akamufasha ariko ari nk'igihe abona ko bimurengeye agaheza akamurungika aho bashobora kumutunganiriza gusumba aha novuga yuko nk'izi z'uruhumyi bisaba yuko umugwayi barinda kumukora bakamubaga cyo bita operation izo rero nizo usanga umuganga ategerezwa kurungika uwo mugwayi cyane cyane abafite ibyuma bikwiye bashobora gukora iryo jisho ryiwe
Hambavu y'ubu bukene bw'abahinga bizi ingwara z'amaso haribonekeza ukujuragirika ku baba bandikiwe imiti ibintu bikunyugwa kandi nuko ataribwo bikorana na mituweli mu kuvura amaso aha mu ntara kugira byorohereza abagwayi mu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga kuri izi ngorane mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi nibahakana ko ari imwe mu ntambamyi ku bijyanye no kuvura abafite izi ngwara z'amaso
icyo twovuga nuko kubera amagara y'ikintu kizimbere baraheza bakagura ayo marori ku giciro bishijyana kuyijana
uyu muganga Minani Pierre arongoye ino ntara y'ubuvuzi arangiza amenyesha ko benshi bafata minenegwe ingwara z'amaso kandi zishobora gutera uruhumyi iyo zitavuwe neza hakiri kare mu ntara ya Ruyigi Kaiser Liliane inamahoro Ijo ya Amerika.
Akabino nga duce dusozere kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza Diane na Hazo mari kumwe kuri mikro na Innocent Kimenyari muhinga bw'ivyuma twemitwe bifurije kugira kuroranirwa mu banyi no mu vyanyu.